Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Mwiriwe nchuti na mwakunzi wa radio Nzamba Gateka Kawe kaze umakuru tuwa tegule kuyu musi wa gata tuige na kezo jame mwiriwe na gata tumunyonyo umaka uyumbiwe na mwiriwe na kabiri amakuru tuwa tegule ye hashimikie kungingo nguru nguru uzikulikira hari mukenyezi yarayishwe n'umugabo wiwe ku mutumba Mutambara mu ntara ya Rumonge bivugwa ko yoba yamuhoye ko arenga ibigo abanyagihugu baho bakaba batera ibyatsi ubu bwicanyi butagira izina midogo nayo ni myinshi mu banyagihugu wo mu ntara ya Kayanza ivona uko kuva ku munsi wa gatandatu uheze batararonka amazi abanyagihugu bakaba bavuga ko iryo kena rya mazi ryavuye ku muringoti wamenetse basaba regidezo gutorera umuti ico kibazo ingingo nayo ya leta yo gukura abana mu ibarabara bakabasubiza mu miryango yabo irakurikizwa mu ntara ya Muyinga kuko abo bana n'ubu bakibonekeza muri ico gisagara ca Muyinga turaza kubashikana muri iyo ntara tubabwire uko byifashe kaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
nasuye kubaramutsa duhere mu bijanye n'umutekano muke hari umugore yaraye yishwe n'umugabo wiwe ni ku mutumba Mutambara komine y'intara ya Rumonge iryo barakaba ryaguye mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri ishuri wa gatatu akaba yoba yamuhoye kurenga ibigo nkuko amakuru dukura aho kuri uwo mutumba avyemeza abanyagihugu bakaba biyamiriza ingendo yo kwihanira ido ni ido na bonfis niongere
Ernest Habyarimana ni ryo zina ry'uwo mugabo yaraye akoze iryo bara mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri buca ariko wa gatatu aho yasogose wubakanye imboga itamunda no mu gikiriza amakuru ava ku mutumba wa Mutambara muri komine ntara ya Rumonge avuga ko ababanye bamaze kumva induru baciye baja gutabara uwo mukenyezi yaciye anyarukanwa ku bitaro bikuru bya Rumonge ari naho yasandabiye ayo makuru nyene akavuga ko uwo mugabo yoba yahoye umutambukanyi wiwe kurenga ibigo nkuko bivugwa n'ababanyi bo ku Mutambara bavuga ko yaguma higa kwa zomwica uwo mugabo yakoze iryo bara akaba yahagaritswe ku muhingamo ukuri wa gatatu Ernest Habyarimana yarengutse imbere ya sentare nkuru ya Rumonge afise inkota yasogose umukenyezi wiwe mu nda no mu gikiriza uwo mugabo akaba yemerera icaha imbere ya sentare Sentare nkuru ya Rumonge ikaba yamuciriye gupfungwa imyaka 20 abanyagihugu ku Mutambara bariyamiriza ubwo bubisha abajejwe intwaro ku mutumba nabo baremeza aya makuru
arakoze bonfise niyongere amakuru twateguye tuyatandukire mu bijanye n'agateka kazi na muntu inyamirama bizisabwa gukurikiza amategeko mu gihe cyihagarika n'ipfungwa ry'abakurikiranwa ko ibyaha bitandukanye akamu gategwa n'umugwi ukurikirana iby'agateka kazi na muntu CNDH mu gihe wabonye ko hariho inyamirama bi zifunga abantu hawonyazwe amategeko bivuye kutamenya canke kugukoresha igikenye Sixtus Vinyi ni muraba arongoye mugwi ujeje wagateka kazi na muntu CNDH akaba yabisavye inyuma yitanguzwa ry'inyigisho kunyamira mabi zo mu ntara z'uburengero bw'igihugu inyigisho ziriko zibera mu ntara ya Cibitoke umviriza warongoye mugwi ujeje wagateka kazi na muntu CNDH Sixtus Vinyi ni muraba
twateguye ibi biganiro kuko iyo tugiye mu busho butandukanye usanga aho bishika ugasanga abana bafunganywe n'abakuze kandi amategeko y'igihugu na mpuzamakungu urundi bwashyize ku mukono atazemera aho usanga hariho abantu bafungiwe ibyaha bitatuma bafungwa aho ushobora gusanga hariho abantu bafunzwe n'abatabifitiye uruhusha aho ushobora gusanga abakenyezi bibungenze indanyi kirenza amezi atandatu cyangwa bafite abana batarafite amezi atandatu bonsa ugasanga abantu barafunzwe kandi hategerezwa kuba uruhusha rundi bahagwa na procureur general tugasha tuvuga tuti rero kugira ngo dushobore gufasha abene gihungu boroherezwe kurusha tuganire n'aba ba OPG tubabereke icyo amategeko avuga atubereke nibyo dusanzwe tubona muri ubwo busho butandukanye gucyo bashobore kwifatira ingingo ibereye yotuma ibi twabonye bidasubira kubaho kugira ngo urundi bwacu tere intambwe kurusha mu cyagafe hazi namwe tubanze twibutse ko abapolisi baje aribo bagira amankete nibo bagira amatohoza nibo bashobora gufata ingingo y'ugufunga umuntu abandi bapolisi nta ruhusha bafite bwo gufunga hanyuma twibutse ko abo aribo batanga n'amadosiye bakayarungika mu maparke mu nzego zitandukanye z'ubutungane kugira ngo ashobore kwigwa mu gihe rero abo bazaba batahuye neza ko iby'ukuri amategeko arekurura umuntu kwidegenza ko kutidegenza bishika ari ikintu kidasanzwe kibashabaye babitahuye ni kuvuga ko abantu bafungwa bazoca bagabanuka kuko nta muntu bazofungira icyaha kitategeza gutuma afungwa hanyuma bazogerageza kuraba ko amategeko yakurikijwe iminsi yose bimwe byo kurenza iminsi indwi ntibazoyirenze gutyo ni ibintu bica bituma n'ubusho bugabanuka abantu ni umaze kugenda kuraba ubusho butandukanye mu gihugu murabona yuko ubusho burimo abantu benshi barenze
Inzamba
Hato inzamba gateka kawe tubandanya makuru twateguriye aho ubukene bw'amazi bwibonekeza ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze iryo kenari kaba ryaturutse ku muringoti ukura amazi mu isoko ryo muri komine Kabarore uyazana mu gisagara cya Kayanza wamenetse abanyagihugu basaba ishyirahamwe Regideso gutorera umuti ico kibazo Pierre Gahungu
Kuva iryo bura ry'amazi ritanguye kwibonekeza mu gisagara cya Kayanza, abanyagihugu bavuga ko ibintu bitifashe neza na gato. Kuronka amazi yaba yo guteka, kwiyoga canke kumesura, barinda kugira ingendo ndende cyane, bakongera bagatonda n'imirongo miremire. Aho bitari uko, bavoma basitana, basaba ishyirahamwe Regideso gutorera umuti ico kibazo.
Tubona yuko ibintu biriko birapfa ku bwinshi kuko amakaritsiye menshi amazi ntayo ahari abantu baguma bangara baza guhiga amazi aho boyaronka hagufi ca dutanga rero turiko turafata ibirometero vyinshi vyo guhiga amazi kugira ngo turonke ingene abana boshobora gufungura hariho abo usanga batandaza nk'utukafitariya kaca usanga rero biriko biragenda nabi ayo mazi ntayarose akaca abura ingene yoronka rasiyo yo guha abana rero twebwe twari twifuza yuko Regideso yo kiriki tufashije kugira ngo dushobore kuronka amazi kuko amazi nibwo buzima
bamwe mu banyagihugu bo ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza ngo bahisemo gukoresha amazi y'imvura ayo nayo akaba afite ingaruka ku magara y'abanyagihugu
ingaruka kweri irahari kuko nk'ubu tutombaza kubera tuba tubona nk'imvura igwa abasha dukoresha amazi kweri tuba twaretse avuye ku mazi ntiworungi ku mwana kuvoma ku bitaro rusange usanga hari abantu benshi tukadusha gukoresha nyine amarekano nayo amarekano urumva nta suku rikwiye aba afise ingaruka nyine irahari ntiyobora kuko amazi n'ubuzima iyo unyweye amazi mabi acafuye
Kubera iyo myidogo iturutse ku ikena ry'amazi ngaho mu gisagara cya Kayanza uruganda rwa radiyo Inzamba agateka kawe ntigwashoboye kuronka abarongoye igisata cy'amazi n'umuyagankuba ku rwego rw'intara kugira batange umuco ku kiriko kirakogwa kugira ngo ico kibazo gitorerwe umuti
Pierre Gahungu urakenuye tuje mu manoko by'igihugu mu bijanye n'ubutunzi abadandaza nabihereza ibinyobwa vya Brarudi barashima ingingo mu standere wa komine Mabanda yo guhindura abahora bajejwe gutanga inzoga muri yo komine iyindi ngingo yafashe ni yo gushiraho umugwi uzoza uraraba ko atabikika mukiza mu gushaka kudandaza inzoga ku biciro bitazwi n'amategeko ariko rero bamusaba ko yo kwirikirana ishigwa mu ngiro ry'iyo ngingo kuko ije kubuza abahora abunguka amafaranga y'umurengera kuri ibyo binyobwa bari basanzwe bashorera mu gihugu cya Tanzania Karine Dusabe
Inama yatumwe ko na Musanteri kuri uyu wa mbere yari yo kwishura Inama yatumwe ko na Musanteri kuri uyu wa mbere yari yo kwishura ku bibazo by'abadandaza n'abaguzi b'ibinyobwa bya Brarudi Hamwe wasanga hari ubukene bw'ibyo binyobwa ahandi ugasanga byabonetse ariko biri ku biciro byo hejuru mu gihe iyo komine ifise amahigwe yo kuba ifise depo abadandaza bidoga ko ubusuma butangurira mu bubiko bw'iyo depo amakamyo azizana akihashika ibyo binyobwa ahanini bakavuga ko byo byahabwa ababishora mu gihugu cya Tanzania abanyamabanda bagasigara baraba iyo zirengera mu gihe abadandaza bo bategerezwa no kuriha amakori
inzoga rero kuzaba zitangwa dada muri rasiri tumenye iyo dekamanganiye bikama haje makamya biri haje makamya tatu karongera yo zagiye ubikeneye mu bari hose gusangiye inzoga irisho bashinda bati kumbure doba za tanyirojwe okeshi hari nabamaze kugifata no gihe tandamia ari kurumba bigacicika akanze ningoma abantu bavuga induru hirya no hino abantu barasimirira baravuga bati inzoga zitwabo n'abategetsi baravuga yuko abari mu migambo ari bo bazinyiruta ariko rero hirya y'ejo nyakuba mutare yatwishije inama badana za inzoga atubatu aratubwira imiru kwa igie kuwa mfizi mzee kinzoga imiru kwa leo tuwane shimi
uguindura abahora bajejwe gutanga ibyo binyobwa byakurikiwe kandi no gushiraho umugwi ugiye gukurikirana itangwa ry'ibyo binyobwa hakurikijwe ingene ububare n'amahoteli bigenda birasumbana
ibavuze yuko cyane cyoco yo kuba kuri guhindura abantu bajya iyo detaya dasi ya dasinga ya dasinga mabanda iyo kurode bacho wapatiwe yuko ugambira abantu guhindura abakuru biwe batera ku isi abantu bashika ku ndwi badakurikirana inzoga ingene zinjira muri Brasil ingene zisohoka zikajya ku madepo n'iyo zigeze ku madepo nyirazo zigabura abadanaza ubari buto buto ikibazo cy'inzoga kugira ngo zizosubira kubura zabonetse barindiriye yuko izo ngingo twafunze siko zijya mu ngiro
ariko rero abadanaza barasaba bashimitse ko musitaneri yokurikirana neza ishyirwa mu ngiro ry'izo ngingo kugira ntiyasubire kuba ikibazo gifatiye ku ibura ry'inzoga twagerageje kurondera musitaneri wa komine Mabanda Jean Berry Hatungimana ariko abo bakorana batubwiye ko ari mu nama i Makamba abo basanzwe bamwegereye batubwiye ko ico kibazo bariko baragikurikirana kugira izo ngorane ntizizosubire kandi ko mu gihe byonanirana bategekanya kwitura inzego z'ihinguriro bra Rudi
tumushimire Karine dusabe mu gusozera aya makuru hari mu buraruko bw'igihugu ishigwa mu ngiro ngingo y'ubushikiranganje bwo gushigikirana yasubiza abana bo mu barabara mu byango yabo itagiye mu ngiro mu ntara ya Muyinga nkuko abo bana bakibonekeza hirya no hino mu bibanza byo kumugwa mukuru w'intara ya Muyinga bamwe mu bakurikiranira hafi agateka k'abana bavuga ko iyo ngingo itagiye mu ngiro kubera imvuzi zitandukanye ni nkuru tubaza Josephine Johnson Nkunzimana
amezi agera kuri atandatu ni yaheze hafashwe ingingo yo gukura abana biyerereza mu mabarabara ingingo y'umushikiranganji mu byajejwe harimo agateka kazi na muntu ikigaragara mu bibanza bimwe bimwe mu gisagara cha Muyinga nuko abo bana bagarutse bikaboneka ko iyo ngingo yamaze umwanya urumero mara naho abo bana bari bashikanwe mu miryango yabo batekerewe n'impamba nta minsi bamaze mu miryango yabo muri abo bibonekeza mu barabara hari abatigeze bahunyuza ikirenge mu miryango yabo kuko bahisemo kuja mu kinyegero bahunga uruhigi ariko baragirirwa n'abajeje intwaro n'umutekano abo binegeje igipolisi bakaba aribo bagaragaye ubwa mbere mu bibanza bahoramwo aho biyunguruza mu tugwi duto duto bakaba bahavuye bahambya mu barabara n'abari baratandukanywe uno musa abo bana bakaba batembera atasho binona bamwe mu bajejwe agateka k'abana bavuga ko iyo ngingo itagiye mu ngiro kubera umugambi wo gukura abana mu ibarabara hamwe n'abasabirizwa utizwe neza isoko ryacu rimenyesha ko hari kubanza guhimirizwa mu miryango muri rusangi mu bijyanye no kwiyegereza abana abajejwe agateka k'abana bagahabwa ikibanza gihambaye mu itegurwa ry'uwo mugambi hagategekanwa kandi n'ibibanza byari kwakira abo bana bagahabwa inyigisho zijyanye na kazoza kabo
Josephine Johnson Nkunzimana urakenuye nino kuri iryo joro ryawe duciye dusozerako amakuru ariko turabashikiriza mwakoze mwe mwese mwakurikiye Hedi Claude Nazo ariko ndabashikiriza ndabifuje kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho utaha kuri Radio Nzamba agateka kawe.